Mwakoze guhitamo kumviriza radio isanganiro ndabaramutse ndabahe nikaze murano makuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ngo hari kudatomora neza ibintu bitozwa na komine hamwe n'ibitozwa n'ikigo BR gitoza amakori n'amatagisi n'insiguro itangwa n'umuhinga mu bijyanye n'ubutunzi Diomede n'interetse aho ni mu gihe Gabriel Rufyira arongeye ishyirahamwe rikomejejwe kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta wavuga ko ibyo bishya bigaruka ku banyagihugu bafise amikoro make ngo kuko aribo batanga amakori ku bwinshi murabyumva murano makuru abigisha 9 kubarenga 20 bakora ku ishure ry'ubuhinga Fratelli Tutti Makamba mu ntara ya Burunga ngo bo bari bo bonyine bahembwa na leta munyeshuri aserukira abandi kuri iryo shure yibaza ko ari byo bituma haba bigisha bamara igihe gito cyane bagaca bagenda ibituma ngo batoroherwa kuko bibasaba kumenyera gushasha abandi baba baje umuyobozi w'iryo shure risanzwe ari n'iry'uburaro aremeza ko bafise ubukene bw'abakozi mucamo byumva murano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Serafine Hakizimana Alexinda Isenga nasubiye kubahikanze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Amakuru yacu tuyahere mu gisata cy'uburimyi bamwe mu barimyi ho muri komine Bururi ntara ya Burunga baheraniwe ifumbire y'agatasi n'imbere yaho bari bagandagaje imbere y'ibiro bya zone Bururi kuva mu gatondo gushika ku mutaga w'uyu wa kabiri basaba ko bohegwa ko mu kuronsa ibyo birarane ubujejwe uburimyi muri iyo komine yamenyesheje ko abo barimyi bazorironkera rimwe n'abasabye yirima gy'impeshi ririko riratangura nayo go derive nta kiruta imana mu sitanteri wa komine Bururi yabasabye gutaha ngo bazotonde mu mazone ya ku munsi wa mbere kugira ngo basabikanye ifumbire izo bimaze kuboneka tubibaze Zeno Nzambimana
mu gatondo kuri wa kabiri abo barimyi baguriyemo abaheraniwe ifumbire y'ibirarane bari benshi imbere y'ububiko bw'abikwa iyo fumbire ku mugwa mukuru wa komine ya Bururi ujejwe igisata c'uburimyi n'ubworozi muri komine ya Bururi yarahashitse abasigurira ko ifumbire imaze kuboneka ingana n'amatoni 30 y'ubwoho bwa imbura ari nke cane idatangwa Krizogone ndikuriyo acabasaba gutaha barindire abandi barimye baheruka gusaba ifumbire y'irima gy'impeshi baronke udupapuro twerekana ko barishe bazoheze bayisabikanye kuri uyu wa gatandatu iciyumviro kitakiriwe neza na gato nabo barimye baheraniwe ifumbire harimo nabaheraniwe imyaka iheze bobo bagasaba ko bohegwa ko mukuronswa ifumbire
ukuntu ndacumvise na gitahu natawe yuko umuntu heraniwe azotaza kuronkera rimwe anje n'umuntu Mushaka bisigura yuko wewe uheraniwe ushobora no gusubira kuyibura kandi asaba nini ehe n'uko muvuga yuko agiye ari nkeye ni mutwate tuno kidutu basha twazanye basi umuntu mufume mvuga muti reka dutange umuvuko basi umwe twa turatera basi nakantu gato hanyuma iko gihe natwe tuzonge kuzanana n'abandi tutore yanje muga mutwiyumvire koko ariko tubura ibigori tubura n'ibiharagije
twe mutere tugori twara nkuranya bene wacu ntibane kwiba No, Musi now to the mass. We are not twinning as two men as a cool. Not tangled over the henny with the henny. Who come in with you? Musama, your command, Kumushi Mushiangi, Mumu Yogu, Arabic. Not two grand. Kufango, go, let us have it. You have to be. When you have it, you can be it. Never mind, you are not going to be a cow that's yours. Let me call the twin to me.
Abarimyi bavuye baja kugandagaza imbere y'ibiro vya zone ya Bururi ahoze hari ibiro vya komine ya Bururi aho umustanteri wa komine ya Bururi yariko agirisha inama abaserukira abandi mu buzi butandukanye ngo derive nta kiruta imana hejeje iyo nama yabasabye gutaha bazogaruke ku munsi wa mbere w'indwi iza bamwe bose batonde ku mazone yabo bazosabikanye ifumbire izoba yabonetse akavuga ko agiye kubandanya avugana n'abajeje rushikana ifumbire i Bururi abarimyi bazosange ari nyinshi ni mu gihe itangazo ry'umushikiranganje w'urimyi n'ubworozi cyo kuwa 9 ruhuhuma uyu mwaka turimo rivuga ko itango ry'ifumbire ryategezwe gutangura kuri uyu wa kabiri ngenzo rya 10 umwaka turimo kandi rigatunganywa ku buryo abarihwa ibirarane badahurira ku munsi umwe n'abarishe ifumbire y'impeshi nkuko biri mu gace ka 6 k'iryo tangazo Ibururi mu ntara ya Burunga Zeno Nzambimana radio isanganiro
arakoze Zeno Nzambimana makuru yacu tuyabandanize mu gisata cy'ubutunzi hari ukudatomora neza ibintu bitozwa kikori n'ikigo cy'igihugu gitoza makori n'amatagisi OBR ibindi navyo bigatozwa kikori na komine bisigugwa n'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi Diomede n'interetse asigura kandi ko inyuma yo gufatanya intara abakozi batora makori n'amatagisi ku mitumba mu makomine no mu ntara batigeze bahabwa inyigisho zijanye n'ibitozwa n'ikigo OBR canke ibitozwa n'amakomine abishikirije inyuma yaho bamwe mu banyagihugu bidoga ko barihishwa n'ikigo OBR bakongera bakarihishwa n'intwaro kwirikira Diomede n'interetse umuhinga mu by'ubutunzi
ubwa mbere icyo umuntu abona nuko tubona yuko taboneka neza ibintu obere bizwi neza bavuga bati ibi bitozwa na OBR ibi navyo bitozwa n'amakomine iyo ni ngorane ya mbere ikindi cha kabiri nuko giye bagira ihindagurika rya makomine abakozi baje mu makomine batoze amafaranga mu makomine canke ku mitumba canke mbere no ku ma province batigezwe bigishwa kugira bamenye ibiza ku rugezo rwa OBR cyangwa ku rugezo rwa komine aho rero harafite ingorane z'abantu barifise ubumenyi kugira bamenye ibyo batoza amafaranga batoza nibikogwa canke ibivyimbirwa batoza ico ni kibazo ca kabiri ica gatatu igihe abagira izimpindagurika z'ama commune n'ama province ntibabandanije baraba ingene bizogenda na cane cane ibyo twita le procedure ingene bikoreshwa kuko murazi ko haro procedure fiscale iyo rero ibintu bihindutse batavyiza amategeko merekeza niwe twita amategeko merekeza izo navyo nibatera ingorane ica kane jembo na giteye ingorane ni abenegihugu batigeze baronka inkuru zikwiye canke imirizwa rikwiye kugira bamenye mbega batangira iki mbega babegenda kubitanga hehe canke igihe barenganijwe ninda barenganura na cane cane toza makori n'abayatanga hari gihe batumvikana umuntu rero akamenya yuko iyo batumvikanye bibingorane murazi yuko ari principe muri vya economy publique yuko gutanga ikori no guterera mu iterambere nuko uvuga rero kumwe n'igihugu ategezwe kumva ko ariko araterera na cyane cyane akumva yuko iyo terambere rimuraba kandi murazi yuko ari principe izwi cyane bavuga yuko gutoza cyane byica ikori canke gutoza nabi bigabanura mwize no kuvuga mu gifaransa bavuga ko trop taxer tirempo canke ngo mal taxer détruit la confiance abantu bakamabumva yuko gutoza ikori biteza kuba bigengwa n'amategeko kandi hakabigakorwa ku mugaragaro hakabamwo ubutungane kuri bose
kubwo wa muhinga ngo hakwiye kujaho amategeko yerekana urugero rw'ibitozwa na OBR hamwe n'ibitozwa n'amakomine umuntu wese akabimenya kugira ngo ntihagire ubusanga ari karatozwa kabiri ku bintu bimwe n'ubunyene kwirikira Diomede n'interetse
icyo umuntu yovuga cya mbere cokogwa nuko amategeko meza yobaho yerekana urugezo rw'ibijanye n'ibya OBR n'ibijanye na komine umunyagihugu wese aza gutozwa ikori akabimenya icya kabiri cokogwa ni ukutunganya neza ingene OBR n'amakomine yohanahana amakuru kugira ntihagire utozwa aha ngo ngira atozwa ahandi na cane cane barabe ko bariko bakorera inyungu za z'igihugu mu guhanahana amakuru umwe wese ntiyibaze ko komini iri kiratoza na OBR iri kiratoza ko umwe wese ratojeje menshi ari azo bakoreye igihugu ahubwo barabe ko ariko batoza neza bakurikije amategeko ku rugezo ubwo ari gwose icanyuma no kumenya yuko umutozwa kori atezwa gukingirwa kugira ntihagire ujaniranywa ngo atozwe kabiri kandi yatezo gutanga ikori ikintu kimwe rero amakori yoba inguvu canke uti yo gutuma habaho iterambere cyane cyane ntihabe abidoga
ngo gutoza amakori n'amatagisi inshuro nyinshi ngo bigaruka ku banyagihugu bafise amikoro make ngo kuko aribo bayatanga ku bwinshi bishyikirizwa n'uburongo ishyirahamwe Oricom rijejwe kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta aho avuga ko ibyo biva kuri politiki yo gutoza amakori n'amatagisi idatunganijwe neza ibituma hace habaho abikika mukiza mu gusahura amatungo ya leta Gabriel Rufyiri asaba inzego zose za leta zijejwe gutoza amakori n'amatagisi gukorera hamwe kugira ngo borohereze abatanga kori tumukurikire
ibintu bijanye no gutoza amakori inshuro nyinshi na byose bigwa ku muntu umwe kubera bigwa ku muntu umwe rero twa tuvuga tuti leta izo nzego zigutoza zije gutoza amakori nibaje hamwe mugabo umwe niwe yubahirizwe do kujya mutaga kore yubahirizwe nasange haje aho muri province ngo hatse abo muri obere ngo hatse aho muri commune bose baza ku muntu umwe kandi uyo muntu umwe avunika tahava twa tuvuga yuko leta yokore ishoboka byose kugira ngo inyungu y'umwe niwe yubahirizwe ibibazo by'ubutunzi by'igihugu inkomoko ya byose ni kibazo politike ni kibazo cy'ubuhinga ni bibazo bibiri ibibazo politike biheze ibibazo tekinike bigahera ibibazo tekinike cyaje kuvuga nuko kunusanga ibintu babivuga mu majambo mugo ntivyigire bikoreshwa n'ubuhinga ngo babikore ereka ni kwa ndahanura uraza amadokima twandika twebwe twirwa turandika amadokima menshi turabivugana n'abatwara mugabo hari cyo bita éveil de conscience igihe abari imbere y'abandi bataravyumva yuko ikibazo ari politique kandi ari technique bizotugora ikibazo cyambere ni politique icyakabiri ni kibazo cyo buhinga icyagatatu ni kibazo cinda umwina umunoho ndandende ibyo bibazo bitatu rero mu ijambo rimwe n'ibazo by'intwari bihereye
isanganiro inami sumbingi imba
abigisha cyenda kubarenga 20 bakora ku ishure ry'ubuhinga Frateri tuti gimakamba mu ntara ya Burunga ngo boba ari bo bonyene bahembwa na leta umunyeshure aserukira abandi kuri iryo shure yibaza kari byo byo babituma haba bigisha bamari gihe gito cyane bagaca bagenda ibituma ngo batorohegwa kuko bibasaba kumenyera gushasha abandi baba baje cyo kimwe na bamwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure uyo munyeshure asaba leta kubarosa bigisha umuyobozi w'iryo shure risanzwe ari ry'uburaro aremeza ko bafise ubukene bw'abakozi tubibaze rize kwize
nkuko umuyobozi w'ishure ry'ubuhinga Frateri tuti riri makamba mu ntara ya Burunga Patrice Hazobazimana bivuga iryo shure rirafise ubukene bw'abakozi muri rusangi harimo nabigisha
mushika kuri uyu munsi fise abigisha 9 muri abo 9 harimo abone abaje mu ishuri abigisha nyine bijya twita les enseignants debout muri abo 9 harimo umwe peswa urumva ko buza abigisha batari bake aha turafise abigisha bavacateur bashika 15 gushika kuri uyu munota 15 baje mu ishuri bakigisha
kuri abo bigisha bakutsa kivi ngo hiyongera ko bamwe mu bakorera mu biro abajeje indero y'abanyeshure hamwe n'abakozi bo mu gikoni gushika ubu ishure rikaba rifise abakozi bagera kuri 23 muri rusangi badahembwa na leta amenyesha ko ishure rikeneye gushika ubu abandi bigisha nka 15 bohembwa na leta Godance niyo gusenga umunyeshure aserukira abandi kuri iryo shure amenyesha ko ikibazo cy'ubukene bw'abigisha kibakora ko
kibazo cy'abakutsa kivi turakibonamwo intambamye cyane cyane mu kwiga kubera turaronka abigisha tukabona nk'iki gice baratuzaniye umwigisha ahamaze indwi imwe bakaca tumva ngo aragiye bakaca bazanuye uwundi kubera tuba twamenyereye umwe yahahora uwo wundi ca dusubiramo kumumenyera ukundi ca dutangura gushasha bikaca bitugora cyane
uwo munyeshure co kimwe na bamwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure basaba leta ko yorironsa abigisha Patrice Hazobazimana rirongoye avuga ko ubwo bukene bw'abakozi butuma hambavu yo kwitwararika uko abanyeshure bafungura nuko biga byitwararika kandi uko abigisha baboneka amenyesha ariko ko ico kibazo amaze kugishikiriza abamukurira akizera ko kizotoregwa inyishu ishure Frateri tuti twese turavukana mu Kirundi akaba ari ishure y'uburaro rifise ibisata bitatu icumuyaga nkuba ico gutuma tumana kamakuru hamwe n'icuburimyi byatanguye mu mwaka w'ishure w'2023 ushira w'2024 ari ishure yigenga ya diocese katolika y'Ibururi inyuma y'umwaka w'ishure umwe gusa byaciye rishigwa mu minwe ya leta mu mashuri afise uburaro imakamba mu ntara ya Burunga Elize Kwizera Radio Isanganiro
Elize Kwizera tugushimire bamwe mu banyagihugu bo muri commune bubanza intara ya Bujumbura bari doga kibinyobwa bita bangara nkaniko kike ntugasaze n'izindi zibangamiye ubuzima bw'abantu byavugiwe mu kiganiro kuri uyu wa kabiri hagati y'abajejwe intwaro abaserukira imigambwe abaserukira amashyira hamwe n'intumwa zo mu bushikiranganze bw'intwaro hagati mu gihugu abanyagihugu bagasaba leta gufasha mu gukura ku isoko ibyo binyobwa kuneza magara y'abantu tibaze space caritas kabanyana
umupolisi yatanguye gufata ijambo yashikirije amakenga n'umwitwarariko kubijanye n'ibinyobwa bita ibangara ngo bibangamiye ubuzima bw'abanyagihugu cyane cyane abakiri bato ati zijya nguvu twakoresheje mu kurwanya no mu gutuza ibindi biyayuramutwe nka kanyanga n'urumogi ati nizo twari gukoresha mu kugwanya ivyo binyobwa vyamaze abantu ivyo binyobwa bivugwa bifise amakari agera ku 16% ni nk'ivyo bita niko hozagara kik nugasaze n'imindi bitari bike abari bitavye iyo nama yari yatunganijwe n'abarongoye intwaro bafadikanije n'intumwa zo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kubasarukira abandi mu ntwaro mu migambwe mu mashengero no mu yandi mashira hamwe barasavye ko ivyo binyobwa vyova ku isoko kuko ngo bibangamiye ubuzima bw'abavyihereza hari n'abaca ngo bitaba imana yaba mustanteri wa komine bubanza sabase niyo kindi baba abari baje bava mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bose basiguye ko amakenga bayumva kandi ko badahengeshanya nabo kubimenyesha babakurira bati no kurindira inyishi y'abategetsi bo hejuru kuko barya badandaza ibyo binyobwa ngo babifitiye uruhusha specialitas kabanyari bubanza hajye isanganiro
Vugundemeshi
ikoreshwa ry'ubwenge mvaruganda rishobora gutuma haba ikoreshwa ry'amajamba bibugwanko asher niyo nizigiye umuhinga mu by'uburongozi bwiza akongera agakurikiranira hafi by'imbuga ngurukana bumenyi atanga karorero ku muntu w'indongozi bavugishije amajamba yo gutera ubwoba hakoreshejwe ubwo bwenge mvaruganda agahamagarira abantu bose kudashoka bemera ibyo babonye batarinze gutohoza ni mu gihe bamwe mu banyagihugu bo muri zone na komine Kirundo meza ko bamaze kubona amasanamu yakoreshejwe ubwenge mva ruganda bikanakwega injyana ucana yandi yimvugire mesha na ornera mucho
keshe bidatugura kumenya mugabo umuntu ashobora kubona mu mvuko kuri kwari kinyoma cyambaye
ubwenge mva ruganda intelligence artificielle mu rurimi rw'ifaransa gurushobora gufasha gukora ibyiza na cancane ko gukoresha umwanya muto mu kazi ariko kandi gurushobora gukoreshwa nabi ko gutamika amajambo umuntu atavuze higanwe idwigiwe canke kandi kumukorera sanama tariyo ibyo bikemezwa na bamwe mu banyagihugu ho muri zone na komine Kirundo mu ntara ya Butanyerera aho bavuga ko hari nabo bamaze kubona ahubwo bwenge bwakoreshejwe mu kwambika umuntu kanaka umwambaro wa gisirikare umukindi gihugu kugira berekane ko intambara yatanguye mu gihugu
ukarorero ndamaze kubona ko umunyagihugu asanzwe bamwambitse nk'umwambaro w'ingwano
urashobora kubona nk'umusirikare bamwambitse umwambaro w'igihugu cy'u Rwanda rero bakacamwerekana nk'ishusho ari nk'ahantu amashamba hijya bagati yashamba n'ijyo mu Burundi muragabo sanga ari bamwe muri bo harimo ari ngo barafavorize batera imbaraga abo bantu birashobora gutuma habaho kutumvikana bamwe bati muri bo gasanga bitana abanzi bagapfa ubusa
bafatiye ku njyana zadutse ku mujyango umwe muri iyo komine hakoreshejwe ubwenge mva Uganda ngo harakwiye inyigisho ku banyagihugu kugira ntibazi baremera ibyo wabonye byo se batarinze gusuzuma ko ari byo
bofasha cyane hakuri abanyagihugu babwa mbere bakabanza akabinyigisha abanyagihugu bakabimenya uko beshi nta n'ivyo bazi hari ukuntu bagira bakafata n'umugore w'umuntu bakamwecekana mwe n'undi nkonga havera baye mu Kirundo barafata umugore baramuterura amashamba handi y'undi mugabo habaye amatati maremare cyane bashora kumuzana n'uri telefone gasa nta itacha azi gukoresha nta ni yaranabona ugasanga umunyagihugu bamweretse ati iraba wa muntu wawe raba umuntu muri ibi byozana inganda mu gihugu
Ashani yo nizigiye nonose iby'uburongozi bwiza akaba nakurikiranira hafi by'imbuga ngurukana bumenyi asigura ko ikoreshwa ry'ubwenge mva Uganda mu kubeshera umuntu ibyo atakoze ko bishobora kubibugwanko ngo kuko kenshi bamwe bashigikira uwakoze aya masanamu abandi bakabigwanya hagataho none amajambo akoreshwa kenshi ngusanga arimwo ibitutsi
ubu narigeze kubona amafoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'umukuru w'igihugu cya Kongo bariko baragwana ntivyo umuntu abiravye agaca vyemera arashobora kwibaza ko intambara yatanguye hariho n'igihe ubona umuntu bamuhinduye bakamuha nk'umutwe w'imbwa kandi ababa basanzwe bashigikiye bakunda uwo murongozi barashobora kugirira urwanko umuntu biketse ko yakoze ivyo bintu kandi ugasanga rimwe na rimwe bamwiketse nyene kumbure siwe hamaze kuzamwe uwo mutima nk'uwo w'ukwanka abantu urumva ko ugwanko ruba gwamaze kwinjira biravye amajambo abantu bandika niho ucubona rero ububi bwa bijya bintu hari n'ahantu gero kibaza uti kumbure wa muntu yahaye abantu akajyo ko gusohora ibibarimo
ahamagarira abantu gufata akanya imbere yo kwemera ibyo babonye ariko kandi ngo hubaho n'abantu mu butumwa bandika arizo commentaire mu rurimi rw'igifaransa biyemeriza iyo ngendo
ku bijanye n'amajwi iyo witonze ukumviriza neza urashobora kumva ko hariho ubudasa bushobora kuba ubudasa butagaragara cyane gose ariko witonze urumva ko ijwi ry'umuntu n'ijwi ryasubiwemwo ntibisa ijana ku ijana cha kabiri n'ukumviriza ibyo bintu yavuze ibyo arivyo bivanye n'ingenzi usanzwe uzi umuntu iyo mwumvise ariko avuga ibintu bimwerekana nk'umuntu mubi atari ko wari usanzwe umuzi ni byiza kubanza kwitonda ukagira amatohoza iyo ari nk'aba bantu baba bazwi cyane babarongozi bakomeye uranarindira ukaraba ko atakimenyesha makuru kizwi mu gihugu cemewe gitanga inkuru zatohojwe kivuze iyo nkuru
abakoresha ubwenge mva ruganda muri ubu buryo abamagarira kubihagarika na cyane cyane ko baba ariko barahangana n'agateka ndemanwa k'umuntu kuri ubwo benshi babikora binyigeje ngo bashobora kuzomenyekana hanyuma bagakurikiranwa n'ubutungane
ni hano duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye shimire Serafine Hakizimana afashije mu hinga bw'ivyuma kuri micro yari Alexinda Isenga ibindi biganiro n'amakuru birabandanya kuri radio Isanganiro